radio mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kwaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta ya Congo irashinja igisirikare cy'u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23 z'ubuye intambara mu ntara ya Kivu ya ruguru. Leta y'u Rwanda yahakanye yivuye inyuma ibyo birego, ivuga ko nta shingiro bifite. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemerewe kwinjira ku mugaragaro mu muryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika EAC, byemejwe n'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango bahuriye mu nama yabo ya 19.
Permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux.
Perezida Felix Tshisekedi ati munyemerere mbashimira neza mwakiranye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'ibihugu w'uburasirazuba bwa Afurika. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu. Tugere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Takize mwiriwe Veniste. Tureyahera ku ntambara iri muri Ukraine. Munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze jo ku munsi wa mbere kwishira hamwe arongoye ririko ryarondera amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine kugira imfashanyo zishikire abazikeneye. Ni mu gihe abasivile bafa babandanya biyongera inyuma y'ukwezi Uburusiya buteye. Guterres yabwiye amenyeshamakuru ko yasabye umuyobozi ajejwe iby'imfashanyo mu ishyirahamwe ONU Martin Griffiths kunyarutsa kuvugana n'impande zegwa n'intambara kugira haboneke umwumvikano utuma intambara zihagarara muri Ukraine kugira imfashanyo zishikire abazikeneye. Yavuze ko yizeye ko Griffiths azogendera Uburusiya na Ukraine mu minsi ya vuba niyava mu rugendo arimwo muri Afghanistan. Ibiganiro hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine muri Turukiya gushika ubu ntaco birashikako, kandi abategetsi ba Ukraine bavuga ko bataye ibyizigiro mu gihe ibi biganiro bisubira kuba kuri uyu munsi wa kabiri. Nayo muri Afghanistan amakungu arabandanya kuremera abatalibani kugira babashe kuzohabwa imfashanyo. Umushikiranganji w'ubutegetsi bw'abatalibani yasabwe ejo ku munsi wa mbere kwemera ko abakobwa basubira kwiga. Ni mu nama yabereye muri Qatar mu gihe amakungu arushiriza gushikiriza amakenga kwihungabanywa by'agateka ka muntu muri Afghanistan. Ibihugu by'Ubwongereza n'Ubudagi biriko birategura inama izoba ku munsi wa kane yo gutororokanya amafaranga y'imfashanyo kuri Afghanistan, mu gihe amashyirahamwe y'abagira neza agabisha ko hari ikibazo cy'ubukene bw'ibifungurwa n'imiti muri icyo gihugu kibamwo abantu bangana n'imiliyoni 37. Intumwa idasanzwe ya Leta z'Ubumwe za Amerika kuri Afghanistan, Thomas West, yavuze ko yiteze ko ingingo yo kubuza abakobwa kwiga ishobora guhagarikwa vuba muri Afghanistan. Ubudagi bwatanze miliyoni 600,000 z'amafaranga y'abanyaburaya yo gufasha Afghanistan mu mwaka uheze, ariko ambasaderi wabwo muri icyo gihugu yavuze ko bigoye kwemeza amakungu gutanga amafaranga muri Afghanistan mu gihe abakobwa bimwe uburenganzira bwo kwiga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Ekleziya Katolika irabandanya idomwa ko urutoki ku mabi ashingiye ku gitsina. Ishyirahamwe ry'abagize ingaruka kuri ayo mabi baragaragaje ejo ku munsi wa mbere wahoze ari umwepiskopi Katolika muri Leta ya New York mu buraruko bushira ubuseruko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Bavuga ko yemeye kuba yarafashe minenegwe ivyaha bishingiye ku gitsina vyakorewe abana vyakozwe n'abapadiri 11 mu kiringo cy'imyaka 25. Mu kwezi kwa kane 2021, Howard Hubbard yahoze ari umwepiskopi wa Ekleziya Katolika mu gisagara cya Albany muri Leta ya New York yaremanze imbere y'ubucamanza ko kuva mu 1977 gushika mu 2002 yahawe amakuru y'ibyo vyaha ariko ntiyigeze abashengeza ku gipolisi. Iri shyirahamwe rivuga ko ryizeye ko abajejwe kubahiriza amategeko bagiye kuzohana icyaha cyose cyakozwe. Ekleziya Katolika muri Leta Zunze za Amerika imaze imyaka iregwa ibyaha bishingiye ku gitsina byakozwe n'abakozi bayo. Mu kwezi kw'icumi na kabiri 2019, ubutegetsi bw'i Vatikani bwavuze ko bwemeye itanga imihoho y'umwepiskopi Richard Malone wo muri diocese ya Buffalo ni muri Leta ya New York nyene, inyuma yo kwagirizwa ko yagerageje gufukira ibyaha by'ubusambanyi. Mu karere ka Amerika y'Epfo naho sentare ntayinyuzwa ya Honduras ejo ku munsi wa mbere yaremeje irungikwa ry'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Juan Orlando Hernandez muri Leta Zunze za Amerika gukurikiranwa ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge. Hernandez ashobora kuzofungwa ubuzima bwiwe bwose mu gihe ibyo byaha byo mwagira. Uyu yahoze ari perezida Juan Orlando Hernandez yatwaye Honduras kuva mu 2014 gushika muri 2022, yagirizwa kuba yinjije muri Amerika amatoni 500 y'ibiyayuramutwe abikuye muri Colombia na Venezuela kuva mu 2004. Yafashwe hagati mu kwezi kwa kabiri amazi kiringo kiri munsi y'ukwezi gusa avuye ku butegetsi.
Urakoza Louise Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vw.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta ya Kongo irashinje igisirikare cy'u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23 mu bitero zikomeje kugaba ku birindiro by'ingabo za leta ya FARDC muri Rucuru ho mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Mugenzi wacu Tim Harris Shimwe kubikubiye mu itangazo ry'igisirikare cya Kongo.
Igisirikare cya Kongo kiratangaza ko hari ibimenyetso bifatika ko igisirikare cy'u Rwanda kiri muri iyo ntambara ingabo za leta zihanganyemo na M23 na gatatu. Ibyo ni bimwe mu bikubiye mu itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Congo FARDC kuri uyu wa mbere. Ijwi rya Amerika yaboneye kopi bigaragara ko ryashyizweho umukono na General Ekenge Bomusa Sylvain, umuyobozi wungirije wa FARDC akaba n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru ubu iyobowe mu buryo bwa gisirikare. Igisirikare cya Kongo kivugamo ko mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 27 rishyira uyu wa mbere tariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF zagabye ibitero ku birindiro bya FARDC biri mu duce twa Cyanzu na Runyonyi ho muri teritwari ya Rucuru. Mu byo ingabo za Kongo zishingiraho zishinja RDF kwifatanya na M23 muri ibyo bitero, nk'uko General Ekenge abigarukaho muri iri tangazo, harimo abasirikare babiri bafatiwe ku rugamba ngo bemera ko ari Abanyarwanda, bakagaragaza nimero z'ibanga mu gisirikare cy'u Rwanda n'imitwe babarizwamo. Abo nk'uko igisirikare cya Kongo kibivuga, ni umwe ufite ipiti rya ajida ndetse na mugenzi w'umusirikare muto bombi bemera ko ari ab'u Rwanda, babarizwa muri batayo ya 35 muri burigade ya 402 zibarizwa i Kibungo mu Rwanda. Gishingiye kuri aya makuru, igisirikare cya Kongo kikavuga ko kibaza aho bigana guhuriza hamwe ingufu mu bikorwa bya gisirikare n'umufatanyabikorwa M23 utubahiriza ibimureba ku byerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntanubahirize ibyo yiyemereye mu nama n'ibiganiro byo ku nzego zose byagiye bihuza abategetsi b'impande zombi. Amakuru y'ibitero bya M23 muri Cyanzu na Runyonyi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Imiryango ya sosiyete sivili yaho yabwiye itangazamakuru ko bamwe mu baturage batuye utwo turere batangiye guta izabo, ndetse hari ababarirwa mu magana bambutse umupaka wa Bunagana bahungira mu gihugu gituranye cya Uganda. Ibitero bya M23 muri Cyanzu na Runyonyi bije mu gihe uyu mutwe waherukaga gusohora itangazo aho washinjaga ingabo za leta ya Kongo gushotora abarwanyi babo aho bategerereje iyubahirizwa ry'amasezerano uwo mutwe wagiranye na leta arebana no gusubizwa mu buzima busanzwe. Si ubwa mbere u Rwanda ruvugwaho gushyigikira inyeshyamba za M23. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 k'umwaka ushize 2021 ubwo izi nyeshyamba nabwo zuburaga ibitero muri teritwari ya Rucuru, u Rwanda rwashyizwe mu majwi kuba abarwanyi bateye baba ariho bahunze berekeza nyuma yo gutsindwa n'igisirikare cya Kongo ndetse ko ari naho bari bateye baturuka. Icyakora icyo gihe igisirikare cy'u Rwanda ibyo cyabagihakanye kivuga ko nta murwanyi wa M23 wigeze uba mu Rwanda, ko ibitangazwa ari icengezamatwara propaganda igamije kudobya umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Leta y'u Rwanda yahakanye yivuye inyuma ibirego by'igisirikare cya Kongo ivuga ko nta shingiro bifite. Mu itangazo ryashyizweho umukono na guverineri w'intara y'uburengerazuba François Habitegeko, aravuga ku gisirikare cy'u Rwanda RDF nta basirikare gifite bahuje amazina n'abavuzwe mu itangazo ry'igisirikare cya Kongo, akavuga ko abantu berekanye bamaze ukwezi bafashwe eko batafashwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu, akongeraho ko hagombye kuba harakoreshejwe uburyo buhuriweho n'ibihugu byombi bwo kugenzura impamvu zose zijyanye n'umutekano wabyo. Guverineur Habitegeko arangiza itangazo rye avuga ko leta y'u Rwanda yakomeje gushyigikira gahunda yo gutahukana abanyekongo bahoze mu mutwe wa M23 bahahungiye ye bakamburwa intwaro kandi bagashyirwa ahantu hamwe. Ati leta y'u Rwanda siyo ikwiye kubazwa ibyo leta ya Kongo yananiwe ibyo kurangiza iyo gahunda mu buryo bunogeye bose. Iyo mirwano ibera mu karere ka Rucuru nkuko nabibabwiraga imaze kwimura abantu ibihumbi n'ibihumbi bahungiye mu gihugu cya Uganda. Inkuru irambuye Iginashusi bahije
ubwo n'urusaku bw'abantu bahungaga, bamwe birukaga abandi bari ku mapikipiki bose bahungira muri Uganda. Amashusho na video bisangirwa ku mbuga nkoranyambaga ava ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabunagana yerekana abantu benshi cyane barimo abagore n'abana birukira muri Uganda bitwaje ibintu byo mu rugo biremereye. Abandi batwaraga moto ku muvuduko uteye ubwoba bigaragara ko bahungaga akaga. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana na bamwe mu bahungaga kuri telefone maze bayitangariza uko ibintu byari byifashe aho bahungaga.
Washindaga muri gurupa akamasase doware bayindambara bari kurasana abasirikare none turi guhunga. Wahungiye mu Buganda turi no tugeze ku gaciro turi kumanuka. Bwana bibanda biri kuvuga amasasi ndo wareba. Tuzi ko abasirikare bacu bari kuzamuka benshi ndo bari kugwana n'amasasi gari kuva ku shamba baramanuka mu bunagana. N'abasirikare bari kuzamuka benshi bari kugwana ibibombe ndo wareba iyo muri rinyene na chance. Wange cyo cyo rahunze n'amasasi batangiye kuva mu bunagana gaturutse iyo ku shamba. Yatangiye saa 9 z'ijoro saa 9. Naye magingo bari kugwana. Cyo turabitwishaye mbavu yako masasi.
Turi guhunga twatewe mbega abaturage nyatatanye twese turi kwiyoha mu Uganda niyo turi. Turi kumva intambara abasirikare bari kugwana n'abahekera twatewe. Tubonye tutwe turi kumva amasasu bari gutuka mu shamba kandi abandi bakazamuka gukubitana nabo ariko ndo tuzimo ni bande.
Ndagijimana Jean Bosco ni mwarimu mukuru w'ishuri aho muri Bunagana ya Kongo kandi akaba yari ari mu bahungaga, avuga ko yasize ategetse ishuri yari akuriye gufunga.
Mu gitondo nagiye ku mashuri ngo ngiye kwinjiza abana mu ishuri, nagiye kugera nsanga abana ari bariyo bakeya n'abari bariyo ndababwira nti mwitahe nezi turiga abana twiga mu ishuri amashuri yanjye tutabana igihumbi none nasanze abana ijana bose ndigishije na gusa.
Nubwo abategetsi bo muri Uganda bavuga ko badatewe impungenge n'umutekano ku butaka bwabo, bahangakishijwe no kwinjira kw'abantu benshi icyarimwe. Abel Bizimana n'umuyobozi w'akarere ka Gisoro gaturanye na Kongo.
Kandi numva ngo urugamba rurakomeje nyine baza basatira hagana bunagana ko niko abashinzwe umutekano n'impunzi barimo kuvuga. Impunzi zo ni nk'amazi atemba, abantu basaze 10,000 ni ukugenekereza nta n'uwababara kuko basazi tauni ya bunagana ba sendereye kandi urabona nishuri nangwa se n'ibindi bigo bya government byegereyeho urabona ntabwo bigikora byose impunzi zabyuzuye
nkuko umuyobozi w'umujyi wa Bunagana Bwana Ismail Ndayambaje abitangaza ngo amashuri amwe muri uwo mujyi wa Bunagana yafunze kubera ko ibigo by'amashuri byari byuzuyemo impunzi byabateye impungenge ko ashobora kwaduka indwara zikabangamira abanyeshuri
impunzi ziraciyongera mu bwinshi baracaza abandi bari kunyura impande zinyuranye muri Gatwe yo haruguru za Kanombe abandi hano hano muri ishuri ryitwa Bunagana Primary School ryafunzwe na twagerageje guhamagara ababishinzwe mukuru w'uburezi araza asanga impunzi zamaze kuba nyinshi aho ngaho ageze aho atowa akuramo fatuwa yo kuvuga ngo ishuri ribe rifunzwe Bunagana Teddy Bears naryo abana abanyeshuri direct na headmaster nabo bicaye abana barabacura impunzi zari zimaze kugeramo nyinshi so ayo mashuri yombi abungubu yafunzwe abaye abakuru ikibitse impungenge umutekano muke w'abaturage ahangaha Bunagana nyine kuba utekereza ngo hari abantu bashobora kwinjira nta ibyo kwangiriza bene hariho ubujura kwiyongera ikibazo cy'ingora bayizi kwakira aba bantu nta mazi iyo dufite nta bufasha bwo dufite
amakimbirane hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC aje mu gihe Uganda yari giye gutangiza umushinga wo kubaka umuhanda uva i Bunagana ugana i Goma kandi hari ubwoba ko umutekano muke ushobora kugira ingaruka kuri ibyo bikorwa by'ubwubatsi mu cumweru gishize ibikorwa byo kubaka undi muhanda uhuza Uganda na Benin muri Ituri byatangiriye ku mupaka wa Kasindi muri gahunda y'ibikorwa remezo bihuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo imirwano y'uno munsi yabereye mu duce twa Runyoni Cyanzu Bugusu na Cyengerero hafi n'umupaka wa Uganda aho hose ni mu nkengero z'umusozi wa Sabyinyo Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Repubulika ya Demokarasi ya Congo yemerewe kwinjira ku mugaragaro umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afrika EAC byemejwe n'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango bahuriye mu nama yabo ya 19 inama yabaye ku buryo bw'ikoranabuhanga bafashe ijambo bose bashimye icyemezo cya president Tshisekedi cyo kwinjiza igihugu cy'umuryango muryango inama yayobowe na president Uhuru Kenyatta wa Kenya president w'Rwanda Paul Kagame yashimye Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubera iyo ntambwe president w'Uburundi Evariste Ndayishimiye hagarariwe na vice president Prosper Bazombanza nawe wifurije ikaze mu muryango Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ijambo rye president Felix Tshisekedi yashimiye bagenzi be
L'admission de la République démocratique du Congo à la communauté
Ati kwinjira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu muryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika duhimbaza none n'igikorwa nshimira buri wese muri mwe kigaragaza ko abayobozi b'akarere kacu bafite ugushaka bahuriyeho ko kubaka umuryango w'abagore n'abagabo bashyize hamwe kandi biteguye gufatanya muri byose abaturage ba Congo barabyishimiye kandi babinyujije muri ibyo biyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo bateze imbere umuryango w'ibihugu wa Afrika y'Uburasirazuba
de toutes ses forces pour le développement de l'Afrique de l'Est
Leta y'u Burundi iratangaza ko ibitabo by'inzira passport 5000 zimaze kuboneka abazisabye kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize bazatangira kuzihabwa mu ntangiriro z'uku kwezi gutaha kwa 4 Kigali Desire Hatungimana
Kuva mu kwezi kwa 10 ku mwaka wa 2021 nta bitabo by'inzira byari ko biratangwa mu Burundi ibyo byaragize ingaruka nyinshi ku Barundi bashaka kujya mu mahanga ku mvuzo zitandukanye Abanyagihugu bamenyesha ko ubuzima bw'abahagararanye abandi baratakaza ubuzi kubera ibura ry'ibyo bitabo abandi bamwe mu barundi benshi bahuye n'ibazo byo kubura ibitabo by'inzira
jewe nari mfise umuntu agwaye hama ndagenda ndarondera igitabo cy'inzira kugira ngo ndakonsha koza kumubuza hanze mugabo byarasimaze igihe ngoma ngenda ntonda n'ubu sindayironka amaze igihe kirekire ndayitondeye n'ubu sindaronka igitabo cy'inzira kugira ngo nshakoze kuvuza uyu muntu kandi uwo muntu n'ubu aramerewe nabi nasaba ababijejwe kugira ngo barabe ko babitwirukiramo ibi bintu kugira ngo ibitabo by'inzira bishobore kuboneka hakiri kare
maze iminsi nzongera igitabo cya pasiporo cyo kugomba mfate urugendo rwo kugenda hanze none urudendezo rwanje rwarahagaze kubera nabuze ukuntu nashobora gushikayo
ejo kuwa mbere kumuhingamo komiseri mukuru ajejwe urujya n'uruza mu Burundi yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kugira abamenyeshe ibijyanye n'ibyo bitabo by'inzira yamenyesheje ko abarundi babisavye borema kuko ibishika 5,000 bimaze gushika mu Burundi kugira ntihabe akarenganyo komiseri Mbonimpa amenyesha ko bizotangwa bahereye kuba bisabye kuva mu kwezi kwa 10 umwaka uheze
uno munsi rero twashaka guhumuriza bene igihugu basabye impapuro z'inzira yuko igice cya mbere cy'ibikoresho twatumye ko byamaze gushika tukashaka rero kwamenyesha yuko kuva ubu tugiye gutangura kubitanga kandi tukazobitanga tukwirikice uko abantu bagiye barabisaba kuvuga rero kuva ku munsi wa gatanu twaratanguye gukora izo mpapuro z'inzira ni ukuvuga nk'ubu nk'abantu batanguye kudusaba mu kwezi kw'icumi nuvuga yuko nko mu minsi itatu canke ndetse bagejeje kuzikora twihuta cane kugira ngo bazironke niho rero tugiye gukora ku buryo mu minsi ya vuba bose bazobazironse turavye itonde
Komiseri Mbonimpa arahumuriza abarundi kubwo bukene bwibonekeza mu mezi aheze utazosubira kuko bahakuye icigwa amenyesha ko abamaze kuriha baba 10,000 bazotunganirizwa vuba
mu mwaka uheze kuva mu kwezi kw'indwi haraje abantu benshi bavuye hanze baje guhinduza impapuro z'inzira kubera byabahereye abo bagi batwaye amapasiporo menshi cyane nico gituma twaciye tugira komande nini cyane kubera twabonye yuko uno munsi abarundi basigaye barondera pasiporo kujya barondera kanga mu kandi twahora dukomanda ku mwaka nka pasiporo z'ibihumbi biri hagati ya 15,000 na 20,000 mugabo twagize komande ya pasiporo 50,000 kibaza rero yuko mu minsi ya vuba icyo kibazo kitazosubira kuba kuko twarabyiteguriye cyane ko byaratwigishije
ibitabo by'inzira byahora bikogwa n'ishyirahamwe Contact Global byagugwa amafaranga y'amarundi 235,000 ubu bizokogwa na leta y'u Burundi hari rero abibaza ko igiciro kizo cyo kigabanuka kubera byagiye mu minwe ya leta komiseri Mbonimpa aratanga inyishu kuri icyo kibazo
siniko nibaza yuko ibitabo by'inzira bizava biri bitsimbuka kuko nk'uko muza kubona n'ibyo byuma byo kubikora nabyo nyine biratsinze kandi murazi yuko izo mpapuro z'inzira hariho abantu bibaza yuko tubikora hano hafi ni mpapuro usanga zirimo sekirite nini kandi tutashobora kuironka hano hafi izi mpapuro z'inzira dufise pasiporo y'uno munsi tuzigurira mu gihugu bita Sloveni uravye rero ubuhinga babikoramo murabona yuko ari ubuhinga budasanzwe uravye n'ibintu birimwo urabona yuko igiciro kari kinini cyane
Komiseri Mbonimpa Maurice ajejwe uruja n'uruza mu gihugu cy'u Burundi amenyesha abarundi ko ata muntu n'umwe arekuriwe gutorera igitabo cy'inzira uwundi abari mu mahanga nabo ibitabo by'inzira byabo vyaheze kiretse abanyeshuri vyahereye ko bataraheza amashuri yabo bashobora kubirungikirwa ukeneye igitabo cy'inzira wese ategezwa kwishyikiraho bitangirwa Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
impunzi z'abarundi zirenga gato 3,000 zituye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ntabya ngombwa zifite biziha uburenganzira bwo kuba muri icyo gihugu barasaba leta Tanzania kimwe n'ishami rya ONU HCR ryita ku mpunzi kubaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi inkuru ya James Jovine
Ivyo bitigiri bitangwa n'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo abo nabinjiye mu nkambi mu kiringo kitarenga imyaka 2 ishize nyuma yaho abarenga gato 2,000 batahukanywe ku nguvu na leta ya Tanzania mu ntango z'umwaka w'2020 ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR uyu mwaka ritahukana impunzi zirenga gato 10,000 ku bushake bwazo gusa harabagaruka mu nkambi nyuma yaho basanga icyo bahunze kitarakemuka ikibazo nuko baca babura uburenganzira bwo kwitwa impunzi kubera umugambi wo kwakira impunzi wugawe kuva mu mwaka w'2017. Zimwe mu mpunzi zari zaratahutse ku bushake bwazo zongera ziragaruka mu nkambi zabariye ijwi rya Amerika ko zigarukanwa n'amabi zisanga mu gihugu cy'amavuko.
Uri kurahunguka wifite utuntu twawe data wange bakatukubonana bakurara ko ngo bijya bintu babikuye pande wari mu Burundi nawe atabyafise hariho n'ibintu bivuga ngo uri mbonera kure mbonera kare wavuga cyane ngo wahunze iki wahunze iki ngo uracacapfuka rero ngo ndeneye ngo mukugenda we wagiye wasezerende umuntu abona ariko aragomba kwitwa cyanjye afite ingorane zijyanye n'umutekano wiwe mubi aravaho ukazocimana ushitse hariya ucusanga bihindutse ukundi kuntu
nuko twashitse mu Burundi abantu bamwe bamwe bacatangura gutera ubwoba abantu batashe ko atajambo dufise hariya tuca tubona umenga twoba tuba turabana nabi nabo twere turavuga ati ko tubona ibibazo baguma duteza ngaha ubwo bwoba nyine baduteza reka tuce dusubira hariya turabe vyogenda gute
uwo mutekano w'umuntu twebwe tuvuye ngaha mu tuzoba tuvuye mu ngami uzomeze ngo ibyo kuja hanze biterwa n'umutekano mubi twumva nabo bakiri bato bagenda mu Burundi baca bakubita bigira mu bindi bihugu ko bakomeye babonye ameze nabi none natwe nta n'ukwiruka nta n'iki aha twarirutse abahunguka ku neza yabo bohunguka abafise iyo bataha baca bagataha niho ngatwekwa bazehe atanu kwiruka atanu kugira gute yuwe niyoraba ati aba bantu bakara abantu batwegeraniriza bakaduhudumiya haba ha muri Tanzania haba n'ahandi aho yudushira twebwe tukigumiraho mu minwe ya UN urupfu rukaza rwakira ko ntitukirima ntitukija gutwara ntitukija kurondera ibyo turondera muri leta twebwe dusaba nitwo twirira gusa naho twiryamira.
Impunzi z'abarundi zatanguye gutahuka ku bushake bwazo muri 2017 kuva ubwo hari abataha bakongera bakagaruka kubera mabi basanga mu Burundi ku bw'izo mpamvu hari abongera guhunga basaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER ko yoborohereza ikabaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi no kuronswa imfashanyo nk'abandi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka
aho babona dukwiye kuba nibatwungurutse batushireho no kutwungurutse batutwari Burundi n'abagiyeyo siyo bakiri natwe nta ngufu dufise zo gusubira guhunga twarahunze twarahunze nibarabe uko bodufata mu mugongo babona yuko batutwara mu muriro batwareyo babona yuko bakwiye yuko twaba turabaho abaho twaba turaba aba ni ngaha twaronkera amahoro tukaronka iby'abandi baronka bakadufata neza twibereho umuntu abonye rose gatiro avuga ati ngarambye dusaba yuwene yuko tutoguma mu ibarabara natwe atangufu tudufise yuko turonderera ahantu twitumira
mu ntango z'umwaka w'2020 leta y'igihugu cya Tanzania yararobanuye impunzi zirenga gato 2000 zidafite byangombwa biziha uburenganzira bwo kuba mu nkambi hama zitahukana ku nguvu. Icyo gihe leta ya Tanzania yitwaje ko ari bo bahungabanya umutekano kubera bataronzwa imfashanyo nk'abandi naho biruko bamabagarutse ku mpamvu y'umutekano muke basanga mu gihugu cy'amavuko kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Mbere yo kurangiza aya makuru mbagezeho inkuru itugezeho muri aka kanya umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi aravuga ko ingabo za Uganda UPDF zimaze kwinjira muri Kongo zinjire ku mpaka wa Bunagana aho impunzi nyinshi 2000 zinjiriye ku munsi w'ejo zihunga imirwano ibera mu karere ka Rutshuru hagati y'ingabo FARDC n'umutwe wa M23. Inkuru turayigarukaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha hano turangirije aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimye mwese kwa mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigashira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'uyu munsi rutagira kivurira rwa kivuna ngoma wamuvuriye n'umuvuna. Mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.